This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turatangurira ku makuru, inyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro kira. Mu gice kira kabiri ntimutangwe na cya kiganiro cy'umuziki mukunda cyane kiza kurangira isaha 10:20 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri sanze ku radio Ijwi rya Amerika. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa hijya no hino ku isi.
Mwaramutse mwese, ni Eugenie Makankusi ubagezaho amakuru. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika ejo bavuze ko indege z'Uburusiya zazengurutse mu kirere cya Ukraine inshuro nyinshi mu masaha 24 yabanje. Cyakora ntibatanze ibisobanuro aho izo ndege zazengurutse n'impamvu yabiteye. Abitandukanije bashyigikiye Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine bari bafashe itsinda ry'abasirikare b'indorerezi mpuzamahanga. Abo bitandukanije bafashe busi yarimo abantu byibura 13 bavuye ku kigo cy'umuryango ufite igicaro cyawo i Geneve, umuryango ushinzwe umutekano n'ubufatanye bw'Uburayi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na mugenzi wa Korea y'Epfo baraburira ko Korea ya Ruguru kutongera kugerageza intwaro nikleyeri. Mu biganiro bagiranye n'abanyamakuru i Seoul ejo kwa gatanu, Bwana Obama yavuze ko Pyongyang nta kindi izakuramo uretse kurushaho guhezwa nikomeza kugerageza izo ntwaro ku nshuro ya kane. Abategetsi muri Iraq bavuga ko abantu byibura 28 bishwe kandi ko abandi babarirwa muri 40 bakomerekeye mu bitero bya bombe byatewe mu gihe cy'igiterane cya politiki cy'abashiite. Ibyo bitero bibaye hasigaye iminsi mike ngo habe amatora y'abadepite mu gihugu. Ayo matora hazaba ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa kane. Ejo kwa gatanu ibisasu byakubise ubwo abayoboke b'umutwe wa Asaib al-Haki babarirwa mu 10,000 bari bateraniye kuri stade yo mu burasirazuba bwa Baghdad. Itangazo ry'umutwe wa Al-Qaeda muri leta ya Kiyisilamu ya Iraq ryavuze ko hari wo wagabye icyo gitero uhorera abasuni bishwe n'abarwanyi b'abashiite. Guverinoma ya Sudani y'Epfo ivuga ko yarekuye imfungwa enye za politiki zaregwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi hagamijwe kuzanzamura ibiganiro by'amahoro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Abo bantu bane bafunguwe barimo uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka Sudan People's Liberation Movement, Pagan Amum. Ifungurwa ryabo ryabaye inzitizi ikomeye y'ibiganiro by'amahoro hagati ya guverinoma ya Perezida Salva Kiir n'abarwanya ubutegetsi bashyigikiye uwahoze ari Vice Perezida we Riek Machar. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi wa Perezida Ateni Wek Ateni yavuze ko abarwanya ubutegetsi badashobora noneho kwitwaza iryo fungwa ry'abakekwaho gukora kudeta nk'impamvu yo gukomeza guhagarika imishyikirano. Sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika John Kerry azajya muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu cyumweru gitaha mu ruzinduko rugamije gutsura umutekano, demokarasi no kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Departement ya Leta ivuga ko Kerry azahaguruka kwa kabiri ajya mu ruzinduko rw'iminsi 6 akazahagarara muri Ethiopia, muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo no muri Angola. Nyina w'umwana w'umuhungu ukomoka muri Somalia ufite ubwenegihugu bwa Amerika wabashije gukora urugendo ku mipira y'indege yambutse inyanja ya Pasifika avuga ko umuhungu we yageragezaga kumugeraho aho ari muri Afurika. Uwo mubyeyi witwa Uba Mohamed Abdullahi avuga ko yumiwe yumvise ibibazo umuhungu we yanyuzemo n'ukuntu yari yiyemeje guhara ubuzima bwe. Abdullahi yavuze ko umuhungu we Yahya Abdi mu minsi ishize aribwo yamenye ko nyina akiriho, ese ngo yari yaramubwiye ko nyina yapfuye. Abakora iperereza ba Amerika bavuga ko uwo mwana ufite imyaka 16 yihishe aho indege zihagarara ku kibuga cy'indege i San Jose muri leta ya California akurira mu mipira y'indege yajyaga Hawaii. Bavuga ko batumva ukuntu atahitanywe n'ubukonje bukabije ndetse n'umwuka muke amasaha arenga 5 y'urugendo rujya Hawaii, aho yafatiwe hagashyirwa mu maboko y'ubutegetsi hanyuma akajyanwa mu bitaro.
turashimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza tubibutse ko muri kumara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda unaho numwanya abaca kiganiro cyo rwarukakira dutegurirwa n'abagenzi bacu bari i Bujumbura mu Burundi.
Kira ni kiganiro cyo rwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka bifasha umukenyezi kumenya uko igitereko ciwe n'ibindi bihimba byo munda byifashe no kwirinda indwara zishobora gushika mu nyuma y'icyo kiringo. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara y'abantu OMS risaba umukenyezi kwisuzumisha hagati y'indwi zitandatu n'umunani amaze kwibaruka, haba kwibarutse neza canke kuwo byabanje kugorana. Ibimenyetso bimwe bimwe bishobora kwerekana ko umubiri w'umukenyezi utarasubira kwiyegeranya neza. Akarorero ni gusohora umukoyi uvanza amaraso. Muri kino gihe ukumenya akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka ntikurashika ku rugero rushimishije nk'uko biri mbere y'uko umukenyezi yibaruka. Amatohoza yakozwe n'igisata kiraba iby'amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwaka uheze yasanze hisuzumishije abari munsi y'ibice 50%. Mu bihugu bya Afrika ibitigiri biri munsi cyane ugereranije n'ibyo mu bihugu bimaze gutera imbere mu buvuzi. Akigoro kama leta mu korohereza imiryango ko tuma abakenyezi batari bake bisuzumisha. Ukaba nkako ishikwa gisuzumwa ry'umukenyezi amaze kwibaruka ku rutonde rw'ikarata yo kwivuriza ko byatumye ibitigiri by'ababikora byongerekana. Muri rusange umubyeyi yosohoka ibitaro yabyariyemwo ahanye isango na muganga yahazogarukira kwisuzumisha. Ariko rero abajejwe amagara y'abantu ntibahuta baratanga ikirangaminsi cy'ukugene iryo suzumwa rigenda. Tumenyeshe ko rimwe na rimwe uburyo busabwa mu kwisuzumisha nabwo nyene bubera intambamyi abakenyezi babyifuza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndose kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati ugusuzumisha amagara yiwe inyuma yo kwibaruka byozanira kae karusha umukenyezi ngizi nyishuba muha
ni byiza ku nyungu yiwe niyo uwo mwana yibarutse
ndimbarandu yagiye kwipimisha akamenya ko ntari bwose umwana
urumva nyuma yo kwibaruka umubyeyi ashaka gutakaza amaraso ni byiza gasubira bagapima bakaraba asigaranye yukakwiye
nk'inyuma y'amezi abiri ya tatu umubyeyi ntabarakumera neza yisuzumishije ni byiza gusumba
asanze ubuzima bwiwe butagenda neza akacamenya ukuntu yivuza
kigiye yisuzumishije urabona ko agize ingorane ukashobora kwimenya ngo yivuza naho wivuriza
iyo amaze kwibaruka ntabazi ko byose biba bimeze neza ategeza kuja kwisuzumisha
acamenya amagara y'umwe nameze bakamuvura
barashobora kucabona nk'ibintu aheje kwibaruka bo babari bagiriye nko munda yuko atanku dukomere twoba tutarakira
hari ukuntu ingwara yo mu kigo isigaye sinzikaza bakenyezi urumva ati pimije yashobora gusanga yigwaye akaguma asinzikara atazi kwa yigwaye
cyo numva aho byo bifise akamaro kumenye yuko akomeye nuko agize agwaye.
Isuzumwa rituma umukenyezi amenya ko atantambamye zo gusubira kwibungenga muri kazoza kahafa afise. Mugihe amaze gusubira mu butinyanka cyo kimwe niyo yatevye muganga amubwira ukugenewe kwifata mu gutandukanya imvyaro. Inkuru dukura mu buvuzi zitumenyesha kandi ko abaganga basuzuma ko inguma yagize ariko ari ibaruka zimaze guterana neza. Twabwiwe ko ibiro by'umurengera umukenyezi agira inyuma yo kwibaruka bishobora kuba inyenda muvano y'indwara zihambaye nk'iy'umurindi w'amaraso n'igisukari. Ukuje kwa muganga bimufasha kuronka impanuro zijanye n'ingaburo yofata mu gihe aconsa. Abagabo basabwa guherekeza abagore babo kwa muganga kugira ngo baronkere hamwe impanuro zirondoka rijanye n'amagara meza. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka, tega matwi itohoza mugenzanje Ala Ivira Nkunda yagiriye mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura. Ala Ivi, jambo ni gwa.
Urakoze Diane kumpa jambo. Ukwisuzumisha amagara y'umukenyezi inyuma y'ukwibaruka bifisa kamaro ntangere. Uko niko biri kuba twaganiriye tubasanze mu micungararo ya komine Kamenge mu gisagara cha Bujumbura. Nizigimana Manuelina afise umwana umwe aba muri quartier Gikizi yemeza ko iyo atitura baganga inyuma y'indwi zibiri yibarutse atoba kiriho. Kukaba nkako isuzumwa giwe ryatumye uduhute dusanzwe mu gitereko ciwe dushobora kubagwa. Impanuro zitangwa n'abaganga ku mukenyezi aje kwisuzumisha ni ngira kamaro. Kwizera Odette afise imyaka 22 yemeza ko izo yahawe zamufashije mu vyingaburo zongereza amaraso. Ukumenya ko umukenyezi atangorana afise inyuma y'ukwibaruka vyemezwa n'inyishu ivuye mu kwisuzumisha kwa muganga. Dutega amatwi niyo nkuru Felicite afise abana babiri.
Bayibangire Cesarienne amaze yinga yose baje ntangorane nari nasigaranye kuko kwa muganga mbejeje kwibaruka barambwiye ati nta kibazo.
Ugutegera kamaro ko kwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka kuva kunyigisho. Mukeshimana Audrine afise abana batatu atubwira ko yakwijukiye kubwizo yumviye kwivuriro rito rya leta riri muri komine Kamenge. Izo nazo zikaba zitangwa imisi yose ya samo ya y'igitondo kubwa Shimirimana Claudine ajeje gisata cakira abakenyezi kuri iryo vuriro. Abagabo ntibakumiriwe kuzumviriza. Felix Murundi twasanze yaje aherekeje umukenyezi wiwe kwisuzumisha azihe kibanza kidasanzwe. Uguhimiriza umukenyezi gusubira kwisuzumisha yarahejeje kwibaruka ni igikorwa cega uwo bubakanye. Twumvirize Seleus Nkaririmana twasanze kwivuriro rito rya Kamenge yajaherekeje uwiwe.
Ntegerezwa kumuhimiriza nkamenya ati amerewe uku kugira nanjye ngume ndemye mu mutima kubera amerewe neza cyangwa amerewe nabi ngenda nanjye ndabimenye yuko bitagenda neza.
Ukutitaho kwisuzumisha ku gihe bikwega ingaruka zinyuranye ku magara y'umukenyezi. Miburo Ferdinand avuga ko uwiwe umubiri warutanguye kubora aho yari yabazwe ariko aribaruka. Izindi ngaruka zishobora kwibonekeza ni nko gucibwamo canke kuribwa mu nda nk'uko vyashikiye Petronia Shimirimana umuvyeyi w'abana babiri. Kwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka vyoshigwa imbere niyo Rugira Lidwine n'umuvyeyi yiyemeza ko agiye kukubahiriza.
Niyemeje kuzo kurikiza impanuro za muganga n'iza abandi bakenyezi bagenderamo niba afise ubumenyi bukwiye. No kwisuzumisha kwa muganga kubera baca bampa impanuro bakankurikirana no kumvura bakamvura ntibamenya n'ibiri mu ndi ngene bimeze.
Tumenyeshe ko ukwisuzumisha inyuma y'ukwibaruka vyoba n'imiburiburi haheze iminsi indwi. Hamwe bifasha kumenya ko inyuzi ziriko zirava ko neza ku mukenyezi. Kubwa Jean Odette niyongere umuhinga yanonosoye ibijanye n'ingwara z'abakenyezi. Ukwisuzumisha inyuma y'ukwezi umukenyezi yibarutse ni ngombwa. Ukaba nkako ni naho harabwa ko igitereko casubiriye mu kibanza cacu. Kubwa Shimirimana Claudine uwituye abaganga amaze gusinzikara ntivyoroshe kumukurikirana. Claudine Shimirimana ajejwe igisata cakira abakenyezi kwivuriro rito rya leta riri muri komine Kamenge aratuyagira
yamaze nk'igihe ugasanga amazi ukwezi amezi abiri yaragiye mu nzira sinzikara natwe bica bitugora acafata umwanya n'umuremure wo gusura gukira gusubirana n'umubiri wose umerewe nabi n'umwana ntiyo nka neza
ugutanga inyigisho zishimikiye kubijanye no gusuzumisha amagara kubakiri bato bitegurira kubaka izabo nakamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
Kura hirya no hino zitumenyesha ko abakenyezi batavuwe hakiri kare inyuma yo kwibaruka bagira ingorane zitari nke. Akarorero n'ukunanirwa kwifata igihe bifuje kwihagarika. Icyo abaganga bamufasha n'ukugira imyimenyerezo ituma ibice byo mu kazi bakinda byiyegeranya. Twasanze ko mu gihe yabyaye bigoranye ukutisuzumisha bishobora gukwega indwara yo mu kigo. Uduherere twaduka ku maboko cyangwa ibivyimba biza umuvyeyi agitangura konsa bimutera imisonga abaganga basaba ko umukenyezi yoca yisuzumisha kugira amenye ico byavuye ko n'inyifato yogira kugira ngo twumve neza ibijanye n'akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tega matwi ikiyago twagiraniye na muganga Jean Odette Niyongere yanonosoye ibijanye n'ingwara z'abakenyezi
Jean Odette Niyongere ndabaramukije
mwaramutse neza
muravye abakenyezi uko bitaho kwisuzumisha bagifise imbanyi n'ukuntu bitaho kwisuzumisha baramaze kwibaruka murabona ko vyukuri biri ku rugero rushimishije
ahubwo novuga mbere yuko ico kintu mwengo abakenyezi bo ngaha mu Burundi wosa nkaho mwengo ntibakizi ntibarabitahura neza yuko ari nkenegwa ivyo vyose rero bikava tubiravye yuko batasiguriwe bikwiye nabone batabitaho kuko n'uruhara rwabo rurimo
bakenyezi baje babitura bafise imbanyi murafata umwanya mukabasigurira yuko naho bazo bamaze kwibaruka bugaruka kugira ngo bashobe kubasuzuma murabishimikira ko cyane
murabona umukenyezi araza kwa muganga kwivuza gusanga hari abagwayi benshi kumbure turabona tuti hari hakwiye uwundi mwanya wuko babibwirwa bakavyumvishwa kuko naho uwo bivuga kenshi ntubivuga bishimikiye ko cyane kuko ubufisi byinshi uri kuravuga mu mwanya mutoyi
umukenyezi bumve bajijuka ke bamenya kamaro ko kwisuzumisha nyuma yo kwibaruka n'igiki gikenewe
no guhimiriza cyane aho baho nk'integuro ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu barashira imbere cyane ibintu byo kusigurira abanyagihugu n'abakenyezi hajye baje kwa muganga barafata umwanya wo kubasigurira mu centre de santé mu hopito ko ubiravye nk'abakenyezi b'abarundi usanga umengo ubuzima bwabo babushira inyuma y'ubw'abana babo y'ubw'abagabo babo ugasanga bibagiye
ndabakenguruki
yego murakoze
ari caremwe Saje inyuma y'ibindi byose Saje
Arakoze ala ivira nkunda kuri ayo majwi n'ibyo biganira dushikirije Tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati haranira gateka ku
mukenyezi Yari ipfuza kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyizi
bariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'u Rwanda. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibyerekeye akamaro ko kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka. Gwaruka rero muriko muratwumviriza ntimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana rero akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Bazanda kwishura
kwe kumukenyezi yosuzumisha amagara yiwe nyuma yo kwibaruka
kugira umuganga arabe yuko ubwa mbere igitereko casuye mu kibanza
afise amaberebere akwiriye ko atadukomere twaje kutumoko akaraba yuko hajya muhimba vyinondoka vy'umukenyezi hameze neza hasukuye atangorana nimwe irimo bishitse yuko akabyara bamubaze bakaraba yuko ca gikomere bwa mbere gisukuye kandi hasuye kwegeranya neza
mbaza ndakwishura
twashaka kumenya mutubwire ibice by'umubiri ukunda kugira ikibazo umukenyezi aheza kwibaruka
ni aho umwana aca iyo ariko aravuka ikindi gihimba cy'umubiri gikunda kwibonekeza kugira ikibazo ni amaguru aho umukenyezi ashobora kugira ingorane y'ukuntu amaraso atembera
mbaza ndakwishura
inyuma yo kuvyara umukenyezi yo yibarutse ibintu nyamukuru ashobora kwisuzumisha byo bivyahe
ikintu umuganga araba aranza akamubaza yuko ameze neza yumva amagara yasuye gukomera haheza akamusuzuma akamukabakaba mu bimba bimwe bimwe by'umubiri kugira arabe yuko byose bimeze neza
rugamba rwa maki nkayanje
Gwaruka ni murambigwe uyu ni wa mwanya dumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
Baza ndakwishura
Hari ingaruka bizanira umuvyeyi amaze kwibaruka atisuzumishije
Arashobora kugira ingaruka ku magara yiwe eka no ku magara y'umuryango ni nkakujya kutabaza yuko ashobora gufata uburyo bwo gutandukanya ivyara ivyo byose rero ni ingaruka zishobora kwibonekeza iyo umukenyezi atagiye kwisuzumisha inyuma yuko yibarutse
mbaza ndakwishura
zitangura kuboneka hakigiye kingana gute
ingaruka zishobora kushika inyuma y'indwi inyuma y'indwi zibiri biva n'umubiri w'umugwayi bikava n'ukuntu abayeho eka na cane cane bikava niyo ngwara agira gware
mbaza ndakwishura
Mbega amavuriro yose arafise uburenganzira bwo gusuzuma abavyeyi baherutse kwibaruka
Ego cane baraheza kakurikirana n'inyuma bibarutse
Mbaza ndakwishura
Abo bakenyezi bo kwisuzumisha hashigiye kingana gute
Umukenyezi ari ubwa mbere akivyara kenshi na kenshi barahinzira umwana yari kararengana Ngaho rero baraheza bakamushona hama imisi ya mbere akaza araja kwa muganga kugira barabe yuko bimeze neza bakamwigisha by'isuku hanyuma arasubira akagaruka atangorane nimwe afise inyuma y'ukwezi kugira barabe yuko hiyegeranyije kandi atangaruka mbi byagize ku magara y'umukenyezi ariko muri rusangi umukenyezi wese asabwa yuko inyuma y'ukwezi asubira akabonana n'umuganga yamukurikiranye kugira bayage ibitandukanye ku magara yiwe ku magara y'ikirenge cyiwe
Rugamba rwa maki nkayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
Hari bimenyetso byerekana yuko umufasoni amagari batameze neza inyuma yo kwibaruka
Arashaka kugira umuriro nta bumenye igituma afite umuriro arashobora kubabara ariko arakoyora arashobora kubona ariko arakoyora haza amaraso arashobora kubona ariko arakoyora umukoyo wiwe usa nk'amaraso yaramutse avyaye bamubaze havamwo amashira mu gisebe ikindi gikomeye nuko ashobora kumva vyanka ko atambuka akumva ukugura adashobora no kugushira hasi
mbaza ndakwishura
Umukenyezi aherutse kwibaruka birasaba yuko amanza kwisuzumisha amagara yiwe uko ameze imbere yo gusobera kurangura amabanga yabubatse
ni byiza kuko umuganga araheza akamubaza ko yoba yiyumviriye gutandukanya imvyaro kuko araheza akahamenyera yuko bishika ko umuvyeyi nahatarerera umwana ashobora gusama inda baraheza rero agasubira muhira bakabiyaga n'umushinga ntahe wiwe kugira ico kibazo bacumve kumwe bagitorerere inyishu ariko burya umuvyeyi aba yashikanye umwana aba yasanzaye ni kumuha umwanya agasubiza hamwe ibihimba bimwe bimwe by'umubiri wiwe kugira ashobore kurangura amabanga mpuzabitsina n'umushinga ntahe wiwe kandi bikaba mu mwumvikano
mbaza ndakwishura
Bega kwisuzumisha amagara ku mukenyezi aherutse kwibaruka hari ingaruka nziza bifise ku mwana
ubwa mbere baramwibutsa kubyerekeye gucandagisha ikimondo ciwe. Ubwa kabiri baraza bakamuyagira ibyo gutandukanya imvyaro kugira bamufashe ntavyare imvyaro zikurikirana ziheza zigasinzikaza amagara y'ikimondo ciwe eka namagara yiwe.
Hari caremwe saje inyuma y'ibindi byose saje.
Arakoze muganga Anita Munyana kurizo nyishu ahayi gwaruka. Nubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati haranira gateka ku mukenyezi.
Yari yipfuza kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyizi.
Jambo umunywanyi wacu umunywanyi yatwandikiye abaza ati ukubira icyuya mu biganza no mu birenge byo babiva kuki muganga Anita Munyana duherinisha umunywanyi wacu
ni ku mubiri w'umuntu uba uremwe hakujya umuntu abiri ibyuya cyane mu maso canke mu kwa ni bisanzwe ariko no kumenya yuko nuko umubiri wiwe uburi kurasohora ibicafu murazi ko icyuya ari bumwe mu buryo bwo gusohora ibicafu by'umubiri wacu araheza akamenya kunabigirira isuku akitwareka kuzara karaba cyane no kugira isuku cyane gose umubiri wiwe. Hama ikindi kintu gikomeye umuganga bashobora kuyaga n'umugwayi wiwe ni kuvyerekeye gutandukanya imvyaro kuko murazi yuko kenshi na kenshi abavyeyi ico gihe cy'ugenda kuraba umuganga inyuma yo kwibaruka iyo umuvyeyi abona ko ameze neza barasa nk'ukumengo baracirengagiza ariko kenshi ugasanga hari impanuro umuganga yomutekerera zishobora kumufasha mu buzima bwiwe bwa misi yose n'ubukurikira nk'ivyo byo kubyara ku rugero kuko birafasha umukenyezi eka n'ikibondo ciwe.
Turashimiye umunywanyi wacu twizera ko imishu ahawe na muganga zimufashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutso y'abasokuru uno munsi ukabuvuga uti akimuhana kazi imvura ihise bikubwiye iki
ibyara ntirigoye kuko rifata umwanya mutoya sico kimwe n'imyaka uzomurera kugira ngo akure
bikubwiye iki.
Urumva kubyara biroroshye no kugira umwana azokure ngo agere mu bigero kirahamba.
Bikubwiye iki?
No kuva kubyara biragoye kandi no kurira biragoye mugari kiruta ikindi. Ivyo umureresha bigutwara uburyo imico bikakugora. Niyo zo karaho bari kuya barundi bavuye ko kubyara bitagoye nkirera.
Arabitoye. Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ala Eve yafashije gutororokanya amajwi kasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku cyo rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza mu kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 canke kuri 79 934 757 canke kandi kuri 79 988 713 kuri mikro mwari kumwe na Diane Ndonse ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha.
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Mwese mubandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika mu Kirundi mu Kinyarwanda ubone saa 10 na 2 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda umwanya wa cakiganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Mwaramutse neza dususuruke. Harerimana Jean Baptiste wirukumberi arasusurukana n'abanyeshuri ba groupe scolaire Gituza. Uwantege Betty wo muri Mugesera, nyina w'abasa Eliane, Nibitura François, Rucagu Grégoire, Mushimiyimana Florence na Jado. Harerimana Jean Baptiste abatuye indirimbo You Are My Sunshine ya Copland.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Oh dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Ndabaramutsa mwese cyangwa ndabahaye mwiriwe uyu ni stylist wayendi hano muri Amerika mu ntara izo nanga banda bashimiye kanya kumumpaye kuramutsa inshuti n'abavandimwe cyane cyane ndakeneye kuramutsa mufasha wanje Esira Banyikwe ari ngaha muri Amerika mu ntara izo nanga hamwe n'abana bacu bane Lizette Promise Kiki Merville bose bari ngaha nyine muri Amerika mu ntara ya Arizona. Nka cyansimbira imuyinga kuramutsa mama wanje Janvier amusabye Yesu Liberata n'abashiki banje Nyankumi Liziki hamwe na Musaninyana n'abana bawe bose abana babo bose turabakumbuye. Aha nyene nka cyansimbira muri Kenya kuramutsa mabukwe ntarinze kuvuga izina hamwe n'abana biwe bari kumwe ati turabategeje kandi turabakumbuye. Imana ibane nangwe mu rugendo muzoza muri Amerika kandi tuzaba tubitetse aha nyene nkaca nsimbira kandi Burundi kuramutsa bo bitare Hema Claudine Shemeji hamwe n'umufasha we bukuru n'umwana wabo ti Imana ibane namwe kandi turabakumbuye aha nyene nkaca nongera nsimbira hano nyene muri Amerika turi kuramutsa bo bitane Story Manela Kiza n'umujyango wiwe wose 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 ti mubane n'Imana kandi turabakumbuye cyane aha nyene nkaca nongera nkaramutsa n'umugenzi wanje bo bita Jean Claude n'umufasha we nkaca nongera nkaramutsa bo bita mu pasteur n'umufasha we mbese n'abana biwe bose ti mukomeza imirimo yanyu mu isengero Solution Church turabakunda cyane aha nyine nkaca nongera kugaruka no muri Leta Zunze za Amerika kuramutsa umugwi wakomeza kuranga mbese n'abantu bose bawurimwo nkaramutsa bo bita Piri Showtime ti WhatsApp haha turabakunda cyane kandi imirimo mugeza kuri umugwi irakomeye cyane nkaramutsa bo bita Pasteur ari umukuru wa JRM ari we aduha imiziki itandukanye iva hirya no hino iwacu mu bihugu by'iwacu aduha mbese imiziki ama video atandukanye n'ama movie mbese n'amakuru atandukanye kuva muri Afrika yacu yose ati komeza imirimo yawe nkaca ndamutsa umugwi wa BTU WhatsApp ati komeza imirimo yanyu rwose murakomeye turabakunda kandi turamumviriza ijana ku ijana ati turi big fan nkaca nongera gutasha namwe bwenyine mukora ku radio wo bita Jeanne Mukankusi Thomas Kamirindi na Oriana Itangishaka ati murakoze cyane ku byiza mukora mudushikiza amakuru atandukanye aturuka mu bihugu vya cyo nkuko muzi hano muri Amerika ntabwo bavuga amakuru mu cyongere mu kirundi bayavuga mu cyongereza gusa ari kurumva rero munadufasha iyo munduhaye makuru twumviriza mu rurimi rwacu bituma tuba comfortable tukumva neza ibirimo biraba mu bihugu by'iwacu uyu yari Sayid waye yari baramukije mwese ku isi yose murakuzi
Sayid na urakoze nagira ngo mbonereho kandi mbwire abakunzi badususuruke ko watwoherereje ubutumwa bwawe ukoresheje WhatsApp. Nshuti zacu rero mwese uko mungana namwe mushobora kuduha amajwi yanyu mukoresheje ubu buhanga bwa WhatsApp mukayohereza kuri adresse radio yacu @voanews.com.
Sangu, sinina mtawana, abo bakulimba.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Uwasiba Corneille mwene Gasirabo Justin arasuhuza uwashenge Hélène wari ufite papa witwa Hakizimana Calix na mama Mushambakazi Saverina bari batuye mu cyahoze ari commune Gitesi. Yagiye mu kitwaga Zaire mu 1994. Uwashenge Hélène rero Uwasiba Corneille aragutumaho ati niba wumvise iyi ntashyo cyangwa se niba harundi ukuzi na uyumva ni mumuhe amakuru yawe. Basaza bawe Mushamba Augustin Kizito na Nzabirinda Prote bakeneye kumenya ukumeze ngo wakoresha telefone 250783-688-505. Reka nyisubiremo telefone 250783-688-505. None rero uwashenge Hélène uwasiba Corneille agutuye indirimbo ku gasozi.
Ndafisi nchuti dahemuka aho zara ntacyo ku mutima akayabwira abandi ati wanje po namahiwe Yesu kwa mukiswe n'umuntu uko buke yuko bwije niyo n'indwara mu zindi n'indwara itoroshe Zoja kugasozi kature Sabe mani sumba vyo sinde meche Yeah.
mpakana kumukunzi ateze umutima usinzikaye ahari muntu agasubira amahoro kukunzwi we mubabukeye n'amashamba yose abashuritse kutagira inshuti birababaza birababaza oh no no soja nzoja kugasunzi gagure sabe imani sumba vyose ndemeshe
America turasusuruka mutwoherereze numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mwisuhurize abo mukunda cyangwa se nimwohereze amajwi yanyu mukoresheje WhatsApp adresse ni radio yacu @voanews.com
nitwa Bizimana Jean Damascene ni mu karere ka Gicumbi intara ya Majyaruguru ndasuhuza mubyara wanjye ba mu gihugu cy'Ubugereki bita Mutoni Ange ndasuhuza abantu dukorana mu kagari ka Ngange umurenge wa Muko nkaba namwe mbashimiye abanyamakuru b'iradiyo Ijwi ry'Amerika muramikiramo mu ndirimbo za Ben Rutabana iyo ari yo yose murakoze
nawe urakoze cyane
Ingobyi n'abahekwa bizashira
umusamu bavuga imisango umbaza imiringa simenye imirimbo umbaza urukundo
umbaza urukundo
inaho taranu nahawe na rurema nawe urugira impamba nirwongo buze mu budage ndabarahiye intambara y'isi itangira ubwo nirwo rwabuze kurutusha undi akabaroga abavaga indime maze baramarana ubuzima ntibuzagutenguha nawe urugira impamba bigishe na tedi azarumenya ruheho sabrina zarugumana igisha na samantha kuruzirikana rubaheho umunani ndabigusabye ubuzima ntiruzabatenguha nawe urugira impamba mba murera mu mizo
sinabona urukundo rutsindwa nahiye
mba murera mu mizo
sinabona urukundo rutsindwa nahiye
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com.
Ni nama sose, ubikizina ya Karema, andi mukare ka Musanze mu ndyo kwa. Ndatubwiye wanje mu kare ka Musanze mu ndyo kwa za mu gudu wa kigama ya kare ka Musanze. Ndyo mishi wanje, ayo mukare ka Musanze, asubira mu jango kwa Marume, asubira mishi kiganya metro kwa Metali ngo. Asiganyirambo ya Kesteri aho twangenze muri piste n'ubwe ni akadi fiziki fi asuzuza n'icyuti yanjye amahoro ku Rodina asuzuza tena na Fijance asuzuza umuryango wa Sipanwari asuzuza umuryango wa Mawudina amatu y'indirimbo igihe yamwe y'ambasaza
nshuti za dususurukiye mwese uko mungana ndabashimiye rwose byimazeyo mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
Shugura na jo nikama masumu kima wawe naho watakambili mana nikasangaho itakuitayeho kumbako kumbalacho kichikumaye ula baba yeshu ki wasubiza masifuye Nikule kamili habichane Mata cheleza audie Nikabu kwa mereza umutima Ya umara Wale wabandi uko wabayeho Kusuki heba nshuti Ndunyo lambo wiruhe jeshuti Kitoya Ibi hora hoho Nibiga tume utesho Kangure kimbara Mani dahe muka Jisera Yasese rende kusawa Nawe Nawe vihendi jo Bilu nishere Sera na jaya ni sanga ori tinda Na bari zahera Jisera Agari na kaburi musi Mbibereho igoye chane Mungu susu kuwe na mose Nese na babandi muja musengana
kuko ukicara kugitanga cyawe ubitsumu twe mu biganza urira cyane gose ushavuye nayindi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jyutegereza Yesu Idunyura mubiruhije nshote Nigitige gitoya Nibihoraho Nibiga tume uteshu kambure kimbara Mani dahemuka Jisera Yasesera njibuzawane na
Take me there